Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio ya 18 hano i Washington. Muri kumwe nanjye Edirwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye. Leta ya Uganda kuri wa gatatu yirukanye abanyarwanda 20.
N'abanyarwanda bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko muri Uganda, bagasanzwe zabayo bakorayo bajyanwa mu mbohero zitazwi za ziriya firma, ni ukuvuga ku rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Uganda, barakubitwa bakorerwa iyicwa rubozo.
Uwo ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda, avuga kuri abo banyarwanda 20 birukanywe mu gihugu cya Uganda. Iyo nkuru n'izindi zirimo raporo y'umuryango Human Rights Watch urengera uburenganzira bwa muntu ku Burundi, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Imirimo y'abikorera utwabo muri Sudani hamwe n'urujya n'uruza rw'abantu mu mabarabara ku murwa mukuru Khartoum byarasubiye nk'uko byahoze kera, nyuma y'aho indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafatiye ingingo yo guhagarika kugarariza ubutegetsi no guhagarika imyiyerekano. Abakora imyiyerekano hamwe n'akanama k'abasirikare karongoye igihugu batekanya gusubira ku meza y'ibiganiro bigamije kwegurira ubutegetsi abasivile. Igisirikare cyafashe ubutegetsi nyuma y'aho Perezida Omar al-Bashir yagondorejwe akawuva ku kwezi kwa kane, baremeye kurekura imbohe za politike nk'uko intumwa idasanzwe ya Ethiopia Mahmoud Dirire yabibwiye abenyeshamakuru. Leta z'Ubumwe za Amerika ku rundi ruhande yaragenye umudiplomate Donald Booth kuba intumwa yayo idasanzwe muri Sudani. Uwo Booth rero yarigeze kuba intumwa idasanzwe muri ico gihugu nyene ca Sudani na Sudani y'umanuko kuri leta ya Obama. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ejo kwa gatatu niho yatangura bwite manda yiwe ya kabiri ku butegetsi. Mu ijambo yashikirije Buhari w'imyaka 76 yavuze ko imigambwe yose yemeye ko amatora yabaye mu itegenzio mu mahoro kandi ko atawa kumiriwe, ariko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ntivuga kumwe nawe. Iryo tangura bwite rya manda yiwe ya kabiri kabaye kandi akaje ko guhimbaza umunsi witiriwe demokarasi uhimbazwa buri mwaka muri ico gihugu cya Nigeria. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Gambia, Ghana, Liberia na Namibia bari bagiye kwifatanya nawe muri ibyo birori byabereye ku murwa mukuru Abuja, mu gihe Venezuela na Korea ya Ruguru byo byarungitse intumwa zabyo. Mu twigoro two gutera intege abarwanyi b'Abatalibani guhamvya ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan, leta y'icyo gihugu muri indwi yaratanguye kurekura imbohe zirenga 800 z'Abatalibani zafatiwe mu rugamba. Abategetsi bavuga ko iyo ngingo yafashwe bamenye neza ko abo bari bafunzwe badasubira ku rubuga rw'intambara. Bavuga kandi ko kurekura izo mbohe zose bishobora kuzofata amezi arenga 2. John Boss ni ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri Afghanistan, yakiriye neza kutwigoro twa leta two gushyiraho icuka ciza cya politike. Mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri, Abatalibani nabo barashimye iyo ngingo, ariko bavuga ko 261 mu barekuwe ari abantu babo, ariko abandi basigaye ngo leta yabafashe yisunze amakuru atatohojwe neza. Urunani rurongoye na Arabia Saudite rurwanya abaroberi muri Yemen rushikiriza ko rugiye gufata ingingo zikomeye, ni nyuma y'aho abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti batereye igisasu cya misile ku kibuga cy'indege hakomeretse abantu 26. Umuvugizi w'urwo runani ashikiriza ko umuhindi hamwe n'abana babiri bafise ubwenegihugu bwa Arabia Saudite bari mu bakomeretse. Yise iyo misile ko ari igitero cy'iterabwoba ku basivile kandi ko ari icyaha cyo mu ntambara. Umuvugizi w'abahuti avuga ko ico gisasu cyatewe mu kwihora kuco yise agasomborotso kabandanya ka Arabia Saudite mu gihugu cya Yemen. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cya Polonye barasinye hamwe itangazo ryemeza ko bagiye gukorera hamwe mu bya gisirikare. Perezida Trump ejo kwa gatatu hamwe na mugenzi we wa Polonye Andrzej Duda batangaje ko abandi basirikare ba Amerika igihumbi bagiye kuzorungikwa mu gihugu cya Polonye. Perezida Duda wa Polonye yashikirije ko mu gihugu ciwe hasanzweyo abasirikare b'Abanyamerika 4,500 bama bakabukanya buri mwaka n'abandi, ariko ugo rwandiko bateye ko imikono ngo ni inzira yo kongereza abandi basirikare, ariko abo bategetse ko ari babiri baririnze gutangaza ko abo basirikare ba Amerika bazoguma muri Polonye ubutakigaruka mu gutinya ko byo hava birakaza igihugu cy'u Burusiya.
Arakoze Aloyzi Bigirimana, tubibutse ko mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41 mu gitondo, ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibigano byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio.rw.com. mukanya na amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Duanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Duanyu muntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Duanyu muntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Igihugu cya Uganda kuri uyu wa gatatu kirukanye ku butaka bwacyo abanyarwanda 20. Mu kanya gashize maze kuvuga n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, mubaza niba koko ayo makuru ari yo.
Ayo makuru niyo. Abanyarwanda 20 nanjye nagiye kubareba, ni abanyarwanda bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko muri Uganda, basanzwe babayo bakorayo, bajyanwa mu mbohero zitazwi ziriya CMA, ni ukuvuga ku rwego rw'ubutasi bwa gisirikare bwa Uganda. Barakubitwa, bakorerwa iyicwa rubozo, nyuma baza kurekurwa nta n'icyaha bashinjwa. Natubwiye ko atari bo bonyine bahari, hari n'abandi basizeyo muri izo mbohero. Ni ibintu rero bibabaje kandi bigomba gufatirwa umwanzuro na guverinoma ya Uganda.
Hari icyo se leta ya Uganda yababwiye mu kohereza abo bantu?
Oya, batubwiye kandi niko basanzwe banabikora, n'abandi bagiye barekura n'abantu bagendaga bakajugunya ku mupaka, ugasanga bamwe baraje baramugaye bagendera mu bigare biriya bikoreshwa n'ababana n'ubumuga. Hari abatera inshinge ibintu bitazwi, ugasanga abantu barazubwiye gutyo gusa nta kintu tubwiwe. Guverinoma ya Uganda ejo bundi bahamagara abanyamakuru, bagahamagara abadiplomate mu guhererekanya umurambo w'uyu mucuruzi wa magendu. Ubu ngubu bagakora ibintu nk'ibingibi, bakoreza abantu 20 mu bwihisho, nta muntu babwiye. Abantu barakubitwa, barakorewe iyicwa rubozo. Ni ibintu bigomba kwibazwa. Rero icyo dusaba guverinoma ya Uganda mbere na mbere ni guhagarika iyicwa rubozo ry'abanyarwanda no kubafata ku buryo butemewe n'amategeko, ndetse no guhagarika gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ya RNC na FDLR, ndetse n'iyindi mutwe wari uhari wa FRN ya Karitse Nsabimana. Kuko mu buhamya abantu batanze ni uko abenshi mu babafataga ari abanyarwanda bo muri RNC, bakabatungira agatoki.
Ariko nyakubahwa minisitiri, nubwo uvuga ko abo bantu bafatwa ntacyo bazira, bimwe mu bitangazamakuru ndetse n'abayobozi ba leta ba Uganda bakomeje kuvuga ko benshi mu banyarwanda bafatwa bari mu bikorwa by'ubutasi, ibyo byo mubivuga hiki?
Ibyo ni ikinyoma, ni urwitwazo. Kubera ko mbere na mbere ntabwo guverinoma ya Uganda yigeze yandika na rimwe yandikira guverinoma y'u Rwanda ibagezaho ikibazo cy'umunyarwanda uwo ari we wese waba warafashwe kubera ko yishe amategeko ya Uganda. Ntabyo bigeze bakora, baba barabitwandikiye iyo haba hari icyaha yaba yakoze. Niba abo bantu koko barakoze ibyaha, ni kuki guverinoma ya Uganda itabajyana imbere y'inkiko ngo bagire ibyaha bashinjwa. Ni kuki ndetse n'inzego za Uganda zimwe na zimwe z'ubutabera zigezeho zikabwira guverinoma ya Uganda ko hari abantu bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko, akaba aribwo bibuka kubajyana imbere y'inzego z'ubutabera, kuko aba bantu bose 20 batashye nta n'umwe wigeze afungirwa ahantu hazwi cyangwa se ngo ashyikirizwe inkiko.
Ku bijyanye n'umubano hagati y'u Rwanda na Uganda, hari icyizere cy'uko uwo mubano ushobora gusubira uko wari umeze, cyane cyane ko amakuru akomeje kutugeraho agaragaza ko abaturage aribo barimo kubihomberamo.
Abaturage barimo barabihomberamo cyane cyane nyine abo ngabo bakorerwa iyitwa rubozi. Rero byose biri mu maboko ya guverinoma ya Uganda, kuko guverinoma ya Uganda niyo ishyigikira ku mugaragaro kandi igakorana n'iyo mitwe ishaka guhungabanya umutekano mu Rwanda. Nta mitwe nk'iyo ishaka guhungabanya umutekano muri Uganda iri mu Rwanda cyangwa ifashwa n'u Rwanda. Nta muganda n'umwe ufatwa mu Rwanda ngo agire ikintu akorwa. Hari n'ibindi bijyanye na sabotage ekonomike ntirirwa ntindaho, ariko bigaragara byose ko biri mu maboko ya Uganda y'ubutegetsi bwa Uganda. Nibo bafite urufunguzo rwo gukemura iki kibazo, hanyuma tukongera tukabana neza.
Ku ruhande rwanyu muriteguye haramutse hahamagajwe ibiganiro kugira ngo ibyo bibazo mube mwabikemura cyangwa se mukabishakira umuti?
Ibiganiro cyinzi niba hanakeneye ibiganiro. Ni ibiganiro cyo kuganira iki? Niba guverinoma ya Uganda ifasha ku mugaragaro imitwe yitwaje intwaro, bakaba barana hari n'ukuntu bagenda babyemera. Mbere na mbere iyo perezida Uganda avuze yuko yakiriye abayobozi babiri b'uwo mutwe, ubwo yavuze ko ari by accident, ko yabikoze atayizi, bifite icyo bivuze. Ntabwo hakenewe kuko ngo hari ibiganiro, nta mishyikirano, nta biganiro bikenewe, ahubwo hakenewe yuko Uganda ikora ibyo igomba gukora kugira ngo umubano wayo n'u Rwanda ugaruke mu nzira nziza. N'ibindi bihugu by'amahanga aho kugira ngo wenda bimwe bikomeze bivuga bati mukemure ibibazo mwicarane mugire bite nk'aho ibibazo ari kutumvikana gusa, n'ibyo ngibyo bifite influence kuri Uganda. Byagombye gukoresha influence bikumvisha Uganda ko nta nyungu Uganda n'Abagande bafite mu gukomeza gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kuhohotera Abanyarwanda muri Uganda.
Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kubwa kanyu hayi Radio Ijwi ry'Amerika.
Ndibashimiye.
Tugume mu Rwanda. Urukiko rw'ubujurire rumaze kumva icyo impande zombi zivuga ku byavuye mu iperereza rwakoze kuri gereza General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bafungiwemo. Iperereza ryakozwe hagamije kumenya koko niba bafungiwe mu kato. Ni ku busabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa wakurikiranye ibibera mu rukiko. Eric, icyo abacamanza bagezeho mu bushakashatsi bwabo niki wakuyemo?
Edi, nk'uko ubivuze, abacamanza mu bushakashatsi bwabo cyangwa bakoze kuri gereza ifungiyemo Generali Frank Rusagara ndetse na muramuwe Koloneli Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, nk'uko umucamanza yari yarisezeranije ko azaza akavuga ibyo yabonye mu iperereza, noneho impande zombi nazo zikavuga uko zabibonye. Ntabwo ari ko byagenze urukiko rwanze kubivuga mu ruhande, vuga ko rwabishyize muri sisiteme ivurirwaho n'ababuranyi bombi, gusa asaba abaregwa kugira icyo babivugaho. Ku nsonga rero Maitre Buhuru Pierre Feste avuga ko yabasaga nk'ugiye kwibutsa urukiko uko babonye icyumba Rusagara afungiwemo gitoya ngo kirimo amakamera akurikirana ibyo akora byose, kandi ngo hari imiryango yagombaga kuba isohoka n'abagabo. Ngo akimara kugera muri iyo gereza ngo iyo miryango barayifunze kugira ngo atazajya avugana na muramu we, ku buryo ngo ari wenyine mu magambo yavuze, ngo ahubwo akurikije uburyo abayeho isara riva kure yaba ashobora kuzasara. Gusa ubushinjacyaha bwo bukavuga ko ku ruhande rwa General Frank ndetse n'umwunganizi bakita kubera ko ngo ahafungiwe mu magambo Captain Fotenza kamwita ubashinda yavuze ngo wagira ngo usobanurwa wagira ngo ni mu kazi kinyamara ngo harimo nzitamubu harimo ibitanda ibyo kwiyorosa n'amazi mu nzu ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ikiriweho ni izo mpaka haba kuri Colonel Tom Byabagamba ndetse na Frank Rusagara kugira ngo icyo akato gahagarare nuko baba bakiganyo bamwe muri bo ahubwo nari ngo bamwe muri bo ni bose bafite uburwayi ngo bakajya kwivuza by'umwihariko rero Seiza Francois Kabagiza uyu munsi yaje adafite ubugenda abasirikare ari bamuzana bamuvana mu modoka ari no kumwicaza ntashobora kwicaza guhaguruka ntashobora guhaguruka no kumusubiza mu modoka ni nko guterura.
Hanyuma se ni ryari urukiko ruza gufata umwanzuro ruhereye kuri iryo perereza ryako bakoze?
Urukiko rugiye kugenda rufate ibyo rwabonye rwanze kuvugira mu ruhame noneho rufate ibyo ababuranyi bose bavuga uzabikorere isesengura udafateho icyemezo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu ku isaha ya 5 nibwo icyemezo kizamenyekana. Wenda nakwibutsa ko mu bindi byemezo rwari rwafashe ubusabe bw'ubushinjacyaha ari ukuvuga ngo bashobora kuba batemerewe gusaba kugurwa by'agateganyo cyangwa se ubuzure bwabo ntibwemewe ibyo byose umucamanza yari ari kuyitwaza.
Eric bagira ubusa komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru uze kuyitugezaho mu makuru yacu ataha urakoze cyane.
Ndagushimiye Edi.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch usaba akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano gufatira ibihano abategetsi b'u Burundi bashinjwa guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri raporo uwo muryango waraye usohoye urerekana ihohoterwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abo mu ishyaka CNL rya Agathon Rwasa umunyapolitiki utavuga rumwe na leta. Ariko leta ivuga ko iki cyegeranyo kiri mu murongo umwe n'ibyabaye kuva mu mwaka w'2015. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch ishyira habona ubororero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi bwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo cyegeranyo cyashyizwe habona kuri uwa gatatu mu ijoro cyerekana gasotoro n'ihamwa bikorerwa abanywanyi na cyane cyane w'umugambwe Senere wa Agathon Rwasa hamwe n'ibitero byakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake. Human Rights Watch yemeza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abikekwa kubugwanya baharurwa mu ijana bahagaritswe cyangwa barakubitwa bongera baburirwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Abatungwa gatoki muri izo byaha ni bamwe mu bategetsi n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi. Iyo shyirahamwe ryemeza ko ibintu byagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambwe mushasha Senele wa Agathon Rwasa. Human Rights Watch isigura ko urwaruka rw'imbonerakure ruhohotera abanywanyi ba Senele mu ntara 18 z'u Burundi kandi ko abagirizwa amabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane. Louis Maja twa iyo shyirahamwe ku mugabane wa Afurika agira ati ubugizi bwa nabi butumwa no kudahana mu Burundi kandi bishinga ntahe twafatiye ko nibike cyane ugereranije nibiba ku rubuga. Abandanya avuga ko bamwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonera kureba bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe n'uko atabinyamakuru byigenga n'amashyirahamwe yigenga bihari. Human Rights Watch imenyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu 33 bakorewe amabi inshuti z'abahohotewe n'ibyabona mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kirundo, Muranza, Muyinga, Ngozi, Rumonge no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka. Mu kwa gatanu iryo shyirahamwe ryongera ko ryiganiriye n'abantu 33 bahunze Burundi kubera kamarampaka y'umwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa mbere 2019 Human Rights Watch ivuga ko n'imiburiburi yatohoje ku bantu batatu bishwe, bane baburiwe irengero na 24 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Abo bose bari batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ibyemezo bihagije ku bandi bantu baba babijana bakorewe ayo mabi nyene nubwo bari bahawe ibyagirije bifashe. Human Rights Watch ikababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mabi no guhana abayagirizwa ritigeze ryishurwa. Ikindi iryo shyirahamwe risigura ni uko abanywanyi batari bake bahoze ari aba FNL ubu yahindutse CNL bahunze nyuma ya kamara mpaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku ngufu. Human Rights Watch inagaruka kuco yita abajejwe umutekano batumurongo bakivanga mu vya politike. Akarori ritanga na ka komisari w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jean-Claude Ntibibogora yavugiye mu nama y'umutekano kwa 27 ukwezi kwa gatatu kizi muri komine Gasorwe kwa dozimanganya imiryango y'abasenera dosanga mu ijoro irikorerwa mu nama. Ikicegeranyo cha Human Rights Watch cegera cambere cha president Nkurunziza asanga kiri mu rukurikirane rw'ivyabaye kuva mu mwaka wa 2015 aho hageragezwa irikwa ry'ubutegetsi. Gaston Sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro by'inairo by'ijuru rya Amerika.
Hariho amashirahamwe afashije n'ibikuko bihugu kenshi bironka bivuye ku mashirahamwe. Hari amashirahamwe yafashe umugambi wo kugira ngo mu Burundi barabe ingene boshiraho intwaro bifuza gukoresha ko bashatse complot international. Iyo complot international bacaca mu bihugu cyane bagaca mbere no mu Barundi bungaha nyine bakabacamo kugira ngo Abarundi bashobore kubacanisha mu kuko urumva politiki yo kugira ngo ugabure abantu niyo politiki ishobora kwinjira nayo ku mwanzi kugira ngo asubire kugitotiza cyane kudutwara uko ashatse. Ibyo rero si mu Burundi gusa no ku isi yose murayibona ko biri kubiraba Venezuela murayibona cyangwa ahandi murayibona. Ubwo ikikuru ni uko twebwe twashoboye kubihagarika ku buryo no munsi Abarundi bagiye kwitunganiza ibyabo. Hariho ku isi umugambi ugayitse wo gutuma Abarundi basubira kuja mu buja. Urumva rero Abarundi biboni wacu babeshe ayo mashirahamwe hanyuma rero bimaze kwatekurukana ayo mashirahamwe avuga ati twobaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko tugikomeye. Icyo nicyo kibazo gisigaye kuko hariho abajanye nyabahururu bakurikira ibyo babwiye abanyaburaho barakurikira none uvuga ati uno munsi twokwigarura gute. Yasigaye yuko turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokrasi n'ibyo nibaza ko izo twitunganya byose hanyuma turasubira gutanga ubuzima bushasha.
Human Rights Watch saba akanama kajeje w'amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amarakorerwa batavuganwe n'ubutegetsi hamwe no gushiraho umugwi w'abahinga botoza bagashira habona amabakorwa n'ivyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwa muntu. Bimwe mu bihano bisabwa no gufata amatungo y'abategetsi bagirizwa ayo mabi bafite hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kujabuka imbibe. Mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu, Human Rights Watch yemeza kumwitwarariko wako ku byerekeye Burundi bagiye kugabanuka muri iyi myaka ishize kandi ibintu ku rubuga byakomeje kunyuka. Roger Wikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mujye munadusura ku rubuga rwa Facebook kuri VOA Radio Yacu. Igihugu cya Tanzania cyafunze burundu amasoko rusange ahuza impunzi ziba mu nkambi ya Nduta n'abaturage baturiye iyo nkambi. Leta ivuga ko igamije gukemura ikibazo cy'umutekano muke umaze iminsi uvugwa muri iyo nkambi. Umuyobozi wa district ya Kibondo, Louis Bura, avuga ko nta gahunda leta ifite yo gufungura ayo masoko mu gihe cya vuba ikibazo cy'umutekano muke kikivugwa muri iyo nkambi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Giovini yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zimubwira uko zakiriye icyo cyemezo cya leta.
Nukufuga yuko mungano yugawe twebwe abanyagihugu twagereye ibibazo bikomeye icambere turonka ubwishaza tuca tubura ico gukaba kare byo gukaba byahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano natwe tukabashira ubushaza hagashabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'izo yaronka ku isitowa
uno munsi hariya uno munsi kugagwa uno munsi hariya mungano ubuzima zo kugira ibibanza bishika kuri bibi amasoko no kugagwa no kugurura mara bukuruye ngo ibi nta birimwo mara bagira ngo ibi nta birimwo none ikintu byukuri kwatacho byari byononye umuntu utwo tuntu batuzanye bagacho bagira ati ubu abyo ibintu bimeze uko ntibirimwo akarorero nkisukari ngo ntayirimwo nako niko tuba dukoresha harimo n'utundi tuntu byukuri banyakuba kwabari hejuru bo muri Tanzania nimuturabire mudufashe n'ukuri turagowe
kuri twebwe impunzi twahongiye muri ikambi ya Nduta mu byukuri ejo twaragize umubabaro udasanzwe tumvise ko mu ngano ayugaye kandi yahora idusahiriza muri byinshi mu byukuri twariko turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe baba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti byukuri mwo bamugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe
umutekano n'uw'igipolisi iyo mungano ntiwo kwinjira batagusatse ugenda hose barimwo barakubona hama ugashikaho bakagusaka mwisoko haba harimwe abapolisi none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona nibande bayinzizamwo kutabarengana namba nikibi kiba kiba mwijoro none abo bantu ko bizira mwijoro bagakora ikibi bakisubirirayo n'ukuvuga ngo bitegwa na mungano bitegwa nibisumwa tuba twasumye hariya eka nukuri turagowe uyu mwunyu mwaduha nurushira umwe none woye wo wujye kwezi kose ku munsi kabiri kabiri nukuri uri murabira babirabaho utu tumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbure ari numuha muhujije akakubara turazu ukori wanje ndagupimira hurima hama nzo janda guhereza imyumba ati ushira abana none nukuri dupfire hano ico ntikibaho nukuri
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania byashika iyo umurundi afise ikibazo canke akagenda mu isoko yasoma utwo abonye igatuma nukuri nk'arwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi hamwe bishitse bakayizana aha mu nkambi bishoboye kutugirira ikimazi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kurya cyo dukaba injya turonka ku isitowa kuko nta buryo bwo kubundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ibyo turya kandi kindi umuntu ntashobora gukenera ibyo kurya gusa hariho n'utundi tuntu dukenerwa ari nk'ibi nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa umuntu ashobora gukenera ikofera yambara ibyambagwa nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura ibirato ntabwo twabirose ibyo turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari rero icyo twasaba leta ya Tanzania n'ubutegetsi busanzwe bwa hasere nuko bodufasha bakagira umwumvikano mungano ikaboneka aha mu nkambi nubwo byoteba bakabigerageza bikihuta kugira ngo turonke aho dushobora gusumira akantu kose dushobora kwipfuza
izo ni zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zinubira icyemezo cya leta ya Tanzania cyo gufunga amasoko aturiye inkambi. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeya wagiranje aya makuru muri studio ya 18 Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza.